Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Amavuri makuru makuru umuhimu tumutu nishwa kwa kibwa neza kani ngoi kwa vugwe neza kukoi kui mwini vizireke ya kibada chama tegeko kila kenewe mugabo mukara ukundu uoro heleza mga chingho ningufi kwa wajiru kwa kila wanu watu watu.
Uyu numwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura yahora yivuza akoresheje imiti kama abanshi bita imiti kirundi avuga yuko ingingo y'ubushikiranganje burabe vy'amagara y'abantu muri ico gihugu bwafashe yuko amashira hamwe yobara hagarikwa mu kiringo c'imfata kibanza itari kwiraborohereza turagaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndababwire muri make ko kuri uno wa kabiri abanyamerika bazindukiye gutora abashinga amateka abakenguza amateka n'ababuramatari mu gihugu cyose ejo aho yariko ariyamamaza perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump yanditse abademokrate bavuga ko bariko bariyamamaza mu myanya y'abashinga amateka na sena abita ko abasosiyaliste yabwiye abanywanyi biwe ko uno munsi wa kabiri ariko kajyo baronse ko kurungikira ubutumwa abademokrate bose ko ibintu bigeze ko bihinduka imyamamazo ya nyuma yakurikiranywe n'abantu benshi cyane kumbonesha kure kuko na perezida yahoze arongoye Amerika Barack Obama ariko arafasha umugambwe wiwe w'abademokrate kwiyamamaza kugira ngo ashobore gutahukana ibibanza byinshi mu nama nshingamateka na nkenguza mateka aho yashikirije mu byo kwiyamamaza kwiwe ko inyifato z'abiyamamaza ziza gutomora neza ikizokurikira kuri uno wa kabiri. Abakurikiranira hafi politiki ya Amerika bavuga ko ayo matora ashobora kuba mabi kuri perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump na cyane cyane igihe aba republikani botakaza inama nshingamateka basigura ko vyose biramutse bigenze gutyo bizoba bivuye kuri perezida Trump kuko ngo arushiriza gutakaza abanywanyi n'abamwizera bivanye kunyifato ziwe zitandukanye. Ibihumbi by'abimukira bava muri Amerika yo hagati bahisemo kurara ijoro muri stade yitwa Jesus Martinez Mexico City ku murwa mukuru wa Mexico aho bategekanya kongera gukoranira hamwe bakabandanya urugendo muri leta zumwe za Amerika. Abategetsi b'igisagara ca Mexico basigura ko biteze abashika ku bihumbi bitanu barara muri iyo stade mu gihe bamwe bahisemo kwigumira muri Mexico aho bahawe ubuzi kandi baremererwa gusabayo ubuhungiro abandi bashi bavuga ko bazoba ndanya gushika muri leta zumwe za Amerika. Perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump we avuga ko atazobemerera kujabuka urubibe rwa Amerika. Trump yasiguye ko muri iryo sinzi ry'abimukira harimwo abakora iterabwoba abicanyi hamwe n'abatazwi bo mu gihugu vya Barabu ariko abaharanira gateka kazi na muntu muri Mexico bavuga ko hafi nka bose bagizwe n'abagore abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Benshi muri abo bimukira bavuye mu gisagara cha San Pedro Sula ni muri Honduras ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 basigaje ibirometero bishika ku gihumbi kugira ngo bashike ku rubiye rwa leta zumwe za Amerika na Mexico bashe muri bo bahunze ubukene ibituriye muri leta yabo hamwe n'ubwicanyi bukorwa n'abasuma kararuhariwe biba abanyagihugu bikorera utwabo. Igihugu cha Turukiya cagiriza Arabia Saudite kuba yararungitse abantu bayo muri Istanbul kuzimanganya imenyeto kubwicanyi bwakorewe umenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsula y'ico gihugu Istanbul. Umutegetsi wa Turukiya atashimye ko izina ryiwe rimenyekana ejo kuwa mbere yavuze abicishije mu kinyamakuru Saba cegamiye leta ya Turukiya ko abahinga mu bijanye n'ivyuka vy'ubumara harimwo nka Ahmed Abdulaziz Aljanobi na Khaled bari mu murwi warungitswe na Arabia Saudite gutohoza iyicwa rya Khashoggi ryabaye ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 10 ari bo bavyemeje. Ico kinyamakuru Saba kisigura ko abo bahinga babiri bagendeye konsula kuva bagishika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 gushika ku ya 17 hamwe n'abategetsi ba Arabia Saudite. Abategetsi ba Arabia Saudite bakaba bagiye kwemerera abatohoza ku ruhande rwa Turukiya ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 nyene. Ibyavuye muri ayo matohoza gushika ubu biracagizwa ibanga. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na metero 22 ahandi mushaka kumva Ijwi ry'Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
nakajyo Ijwi ry'Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi busaba ko amashamwe n'ibigo by'ubuvuzi kama bihagarikwa by'imfata kibanza nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida hamenyesha ko hari abikika inyuma y'ubuvuzi kama mu kwiba abanyagihugu ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka
Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizero nkonyanganda sida Jean Bosco Girukwishaka yabwiye Ijwi ry'Amerika igituma ubushikiranganje avugira bwarafashe iyo ngingo
hariho ibyo tumaze igihe turiko turabona murazi ko ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu usanzwe ariko butanga impusha mashirahamwe akeneye gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho rero amashirahamwe y'abavuza imiti y'ikirundi yahawe impusha n'ubwo bushikiranganje nk'uko busanzwe ariko ayo mashirahamwe acakoresha izo mpusha bahawe n'ubushikiranganje mu kujya kuvura mu gihe izo mpusha barose n'iz'uko ayo mashirahamwe yemerewe mu gihugu mugabo ntibisigura ko ayo mashirahamwe atajya mu banyagihugu kuvura kugira ashobore rero kuvura ategerezwa gusaba impusha mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizero nkonyanganda sida
bamwe mu bivuza mu bigo bivura bikoresheje imiti kama bakira nabi iyo ngingo uyu ni umwe mu bicwi rya Amerika byasanze ku kigo cy'ababikira kiri muri zone rohero bagendana indwara zitandukanye
mu miti y'ikizungu nko ku mavuriro mavuriro atandukanye nk'amavuriro aziyimvye ayo makuru makuru umuntu muto muto ufatiye nko kwiriwa karete ayo mavuriro makuru makuru umuntu muto muto ntashaka kwakirwa neza kandi ngo kuvugwe neza nk'uko bikwiye mu cyo gituma rero ayo mavuriro y'ikirundi kubera ko bakira neza n'umuntu muto muto bamwakira neza n'icyo gituma umuntu muto muto ashobora kwitura ayo mavuriro matoyi yimico kama ikirundi umuti w'ikirundi ni wakeya ni wabasoko na basokuruza dushobora rero kuza ukura uri umuntu warutsejo na hejya yejo ibintu byerekeye ikibazo cy'amategeko kirakenewe mugabo mukarakuntu mworohereza mu gacinko ningufi ko bajeje kwakira abantu bato bato kiwe ndaje mva mu ntara y'igitega indwara y'umutima ni indwara y'igitundu
abo bagwayi bahurumbira imiti kama basaba ko ivyo bigo bitokugarwa baremeza ko iyo miti kama yabakijije indwara inyuma yo kwivuza ibihe birebire n'imiti hinguwe igasendwa
kuri nk'iyi miti y'ikirundi beshira bafasha cyane nditwabone ikuntu mushobora kubahagari ko bwanze jewe nabona yuko mworeka bakaguma bakora
gukurikiza amategeko ni kimwe turabye ibyo bakora ni ibintu byiza kuko hereye nka jewe kuba nje hano nzanye mahugunda je kwivuza je narakitse nari mfise ingwara mfurutira ndahantu hashushe nkasha mfurutira nkiyaga ngiye hakanye nkafurutira nkiyaga nta bitaro nabe mu byo mu Burundi ntari bwagereko ndabura igisubizo ndabura umuganga mu Burundi yomvu bangira inama yuko mbere noja muri Kenya bakaza kumbaga kubera iyo amibe ariko nica yaho hantu ko muganga ko mu dogiteri ntahuriye no mudamu arambwiye ati byayo byose wewe hari hababikira bavuze umuti w'ikirundi fiance nashenza nga ibinini nari maze kujya nari maze gutanga miliyoni zirenga zitatu ngura imiti kwa muganga biranga ariko maze gufata uwo muntu byose byahise birangira nca ndakira kandi nabandi bose bambaza nca ndabaza nta nkaborianta kandi bagakira
Jean Bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko iyo ngingo atari yo kugwanya iyo miti kama ashikiriza ko icifuzo c'ubushikiranganje vugira ari uko hoshirwaho amategeko kugira ntihagire abikika mu kiza.
Twebwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya igizaruho nyanganda sida, ntitugwanya ko imiti kama canke ingaburo kama zishobora gukoreshwa mu gushobora kuvura, ariko twifuza ko byokogwa bisunze amategeko. Umwe wese ntabe abikora uko ashaka, kuko hariho n'abashobora kwisunga abo bakisika inyuma yabo bagakora ibitari byo, ugasanga n'abanyagihugu bariko baracuragirika, bamwe ugashobora gusanga bariko batahugwa bituye abatari. Ni mu ntumbero rero twebwe twifuza ko abo bikora bikurikije amategeko.
Urwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu rusaba ihagarikwa vyifata kibanza ry'ayo mashirahamwe avuza imiti kama ruvuga ko hari kwategurwa amategeko agenga ayo mashirahamwe. Uvugira ubwo bushikiranganji yabwijwe rya Amerika kwamwe muri ayo mategeko azarahejeje kwigwa, ayandi akiri ko aratosohorwa. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura amashuri maternelle mu rurimi rw'Igifaransa basaba leta gushira urutonde rw'ibyo biga mu imbonerahamwe y'imirimo y'abarimu. Menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima atubwire ku muriri w'ino nkuru adusigurira ku kibazo cifashe.
Icyo kibazo kiraterwa ni nuko kugeza ubu hirya no hino mu Rwanda nta mashuri y'incuke ya leta harangwa, ahari n'ayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga ayakabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu y'incuke. Ibyo rero bigatuma bizi bijyanye no kwigisha abo bana batibona ku mbonerahamwe y'imirimo leta itanga, kuko nyine nta mashuri bakabaye bigishamo ifite. Iba ariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye.
Tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi maopusiyo, ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke. Uretse ko wabona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya prive, ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero, nta yandi mahirwe ufite yo kubona akazi ka leta.
Uwo ni umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya TTC Mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa, ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza nk'ahabwa abandi. Abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo.
Hari n'abo tuba twarushije amanota abo bagakomeza twe ntidukomeze. Ibyo rero bikatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro, tukibaza niba kukibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukuye muri secondaire.
Icyifuzo ni uko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abarimu bahembwa na leta, tukajya twigisha tukabona akazi, tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi, noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi, tugahembwa nk'umwarimu ikazi kacu tuba twakoze.
Inzego zishinzwe uburezi aha mu Rwanda nazo zemera ko cyari ikibazo, zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi. Dr. Isaac Munyakazi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi, ati
ibi bavuga by'uko mu by'ukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha mu mashuri y'incuke ntibabona akazi, rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwa akazi kimwe n'abandi. Ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za TTCs, kugira amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye, nta mpamvu yuwakwiga muri ayo mashami wavamo ntabona akazi, kandi ari twe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha.
Ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize, mu gihe Minisiteri y'Uburezi aha mu Rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo. Iyi kaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na 2016 ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora, ibitari ibyo batakaza imirimo. Icyakora kubigisha mu incuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro, na cyane ko abahakora atari abakozi bayo. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri 16, kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse nawe tumuha akanya n'abatumire biwe mu kiganiro cy'amashengero n'abanyedini batubwire n'ibyo bagiye kutuyagira kuno munsi.
Reka twakire abatumire bo muri kino kiganiro Pasteur Nahimana Dieudonné murongoye isengero Oasis Christian Center yo mu gisagara ca Bujumbura ariko muzwi cyane kwishira hamwe New Generation rifasha ugwaruka mu iterambere mu bikorwa bijanye n'iterambere turabaramukije
baramukije
turamukije namwebwe Imam Bukuru Eli Hafan murongoye urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere namwebwe turabaramukije
n'amahoro cyane
turamukije namwebwe Pierre Claver ndumwami murongoye ishira hamwe BBN rishigikira abantu bifuza kwikorera utwabo namwe gutabaramukije
ego ndaramukije nanje
ego ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene ugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye rukwiye guhangana n'ikena ry'ubuzi Imam Bukuru Eli Hafan
ego mica
ego murugo runani rwanyu mushigikira ugwaruka gute ruri mu idini ryanyu rya Islam mushigikira gute kugira ngo rushobe guhangana n'icyo kibazo kijanye n'ikena ry'ubuzi
muri make twashaka nyakwa menyesha makuru tumenyeshe ko gukena kubuzi ngaha mu Burundi mbere no kwisi yose ni havuga ati ni nk'ikibombe wanashaka cimirije guturika mu gihe hamwe atacho bagikozwe mu dini ryacu rya Islamu cyo kibazo twagifashe nkankama na cyane cyane tubanza kwibutsa ko nkuko intumwa y'Imana bitwigishije avuga ati mu bintu muzotegereza kuzura sa Imana uzuratinya misi yose uzotinye cyane ubusaza bukabije canke utinye kugwara ingwara zikomeye cyane ica nyuma yahereje ko yavuze ati nimuze mutinye cyane ubukene bukabije cyane ico rero tugifatiye ko ugwaruka gwacu gw'abayislamu turabahimiriza gukora mbere wanashaka amashyirahamwe atandukanye nk'irigi wacu dusanzwe twarashinze twarashyizeho ingamba twarashyizeho intumbero nyamukuru yo kubigisha cyane ibyo kwihangira ubuze bijya basanzwe bita entrepreneuria n'umugambi twamaze gushira imbere cyane
ego mwo Pasteur Dieudonné Nahimana mwebwe namwe ibyo bikorwa musanzwe mfise ishyirahamwe nyene rifasha ugwaruka muri bene ivyo bikorwa
bwa mbere ho nuko kijanye no gukora no kurondera ubuzi mu muco w'abakristo cyane cyane muri bino bihugu byacu aho abantu benshi ari abakristo habayeho bamwe bakuze bigishwa canke batahura nabi ivijambo ry'Imana bakasanga mu buzima bwabo bw'umwaruko barindiriye Imana izo bakorera Imana izo baha ngere n'Imana izo bafasha bamwe bagahagarara ku bisomwa bimwe byo mu ijambo ry'Imana usanga byerekana yuko Imana ikunda umuntu w'umukene gusumba uko ikunda umutunzi ugasanga ivyo ramaze kuja mu mico y'abantu sangari y'abantu hakuja kurondera akazi hakugerageza gukora baja mu byumba byo gusengeramwo bagapfukama bagasaba Imana ngo ibatabaze kicanke kiriya ariko rero je aho ngeza mvuze natahuye nasome mu ijambo ry'Imana nuko haba ko abaye gutahura nabi kuko ijambo ry'Imana ravuga neza ngo ubudakora ntakarye n'andi majambo muri bimwe ijambo ry'Imana ryigisha nuko umuntu akoresha ubwenge n'amaboko n'ingabirano zose Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwiteza imbere rero ico twa tugeza gukora nuko ubwa mbere ho haba subira gusobanura neza ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no gukunda gukora. Ubwa kabiri nuko twemera neza ko nk'abantu b'abakristo bafise amahirwe menshi yo gushobora kumenya ingene bashobora kugira imigambi yo kwiteza imbere kandi bahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga batarenze kuja kure yaryo. Rero icyo gituma natwe nkuko mugenzi wanje bivuze turahimiriza ugwaruka cyane cyane kuri abagenewe gwo kwitangurira imigambi yo kwiteza imbere no gushigikira n'andi mashyirahamwe atandukanye asanzwe abikora. Hanyuma kandi niyo umuntu agize ikibazo cyo kuba batafise akazi tugafashanya ingere tumufasha gukarondera naho bakumura atarinze gutangura umugambi wiwe.
Murabona ko ari ingorane ikomeye mu gwaruka iyo gusenga kandi bakitaho no kurondera ubwo buzi.
Yego ni ikintu gikomeye cyane kuko Burundi abantu benshi bavuga ko ari Burundi ari igihugu gikenye ariko nko mu ishami ryacu rya generation nitwemera ko ari igihugu gikenye ni igihugu gitunze ariko kirimo abantu bakenye. Ni ukuvuga rero ngo ikibazo gihagaze cyuko abantu badakoresha ubutunzi Imana yaduhaye ngo abuteze imbere maze nabashore gutera imbere. Rero nta kuntu umuntu ashobora kwibaza ko ashobora gutera imbere arindiriye iby'Imana izomuha gusumba guteza imbere iby'Imana yamuhaye. Rero twigisha cyane cyane ugwaruka ingene bashobora gufata ubutunzi mu by'Imana yaduhaye bwa bubwenge byaba ibyo Imana yashyize mu butaka bw'u Burundi yaba ibyo umuntu ashobora gukora mu kurima kimbura hanyuma bakiga ingene ashobora kubikora muri ubwo buryo. Ariko kandi si amajambo gusa twese turabaha akarorero nka Jake Landry rw'iwanje ndi umuntu arima cyane ntazi icyo bimaze ndabona ingaruka nziza yo kubiba ukimbura kandi nitegeko yo mu ijambo ry'Imana natahuye ndiko ndiga ku ijambo ry'Imana rero tugeza guhimiza cyane cyane kugaruka kuguruka amaso kubona yuko gukora ari kimwe mu bintu duhamagariye gukora n'Imana ibidusaba kandi ari bwo buryo bwiza bwo guteza imbere utunze Imana yaduhaye.
Ego Pierre Claver ndumwami mwebwiye mu kigo cyanyu mu kigo murongoye BBN umushigikirwa gwaruka mu byumviro byago byo kwiteza imbere murabona babitura nkuko bikwiye muravye nk'igiti giri cy'ugwaruka rukeneye akazi
bisaba uburyo ubwo buryo rero kenshi ntago bafise umwumva rero ko twe dutanga inyigisho dutanga tukagushigikira tukakuba hafi ariko bisaba abakozi bisaba uburyo mfate ngugiye kwigisha ahantu ingodi canke bubanza ugafata abantu 20 ukabashira mu ishuri bikenera ubigisha bikanije kibanza yigiramo nako afungura bikenera yuko avio yo yamye agasubirayo ubwo buryo rero igata ufise biragora ariko rero tugira Imana hari amashira hamwe impuza makungu atanga ubwo buryo ariko nibatanga ubukenewe hose usanga ari amapromise nka 2 mu gihugu cyangwa 3 ugize Imana naho amapromise ari 20 cyangwa 3 ugasanga rero saba gusuka ruko gose dushaje kuza kubera iki ngo buryo nibuke kugurumva niyaje inyigisho yego yazironse atakendera agatahe ugira tangure namwe bwa buryo kandi urumva rero ikibazo no kwishura nogira nti oya nti batwitura ko bikwiye mugabo bavyifuza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ego tuyo tuvuga ugwaruka ruhurikiye mu masengera atandukanye muvuga muti niyo rero yarakwiye kubashigikira ni ngombwa habe ishira hamwe libashigikira canke ayo masengero
amashengero nta buryo nanyine ifise kugira ngo acarondere uburyo ahandi nkuko natwe tubikora rero inyigisho ni nziza mugara usanga n'inyigisho kubu ku mashengero amwe amwe simvuze ngo ni yose batanga inyigisho zitajanye by'ukuri nuko ugwaruka rukiye kwifata ugasanga babavuga ngo nimuze mwigo murasenga muraye murasenga Imana izobaha ibyo mwifuza ngo nta ubizi ugasanga rero nyagwaruka rugiye muri ivyo ngo bagiye ko ahubwo bokuroma ko mu mpuzu bagakora yego bagasenga nkuko umukuri gwa yivuze ndizusenge dukora dukore dusenga cyo navuga nti ndukore bwa mbere ho hanyuma umwana gusenga umego ni mwe muyinga Apani misi yose ufite kumunzani ugabo mbono mengo jewe kumunzani munini woba wo gukora
yego mam avuze ati burya imisi yo gusenga ni myinshi kuruti yo gukora kandi mwebwe
mwibirya misi yose
muhamagara abantu gusenga gatanu kumunsi mbega none abo bantu namwe murongoye murabahamagara gukora amasaha 8 nkuko byari bitegekanijwe
nk'umu Islamu yo kwitwaza ati yabuze umwanya wo gukora kobera gusenga wongera ngo sinzi yazoba yigiye iryo dini giye sinzi hazoba yabikuye haba mu gitondo urengeje iminota myinshi ni 5 sinzi ko iminota 5 ihava ituma utaza gukora saa 6 yindi iminota 5 saa 9 yindi iminota 5 hanyuma saa 12 yindi iminota 5 hanyuma saa 1 n'igikindi iminota 5 sinumva rero yose amwe tuyiteranije ni iminota 25 ku munsi iyo minota 25 ku munsi yikuyemwo ukace vuga ati ngo kurumva kobera nama gusenga sinzokora uwo muntu sinzi yazoba yabikuye ico rero musanzwe n'ico banashaka abantu bakwiye kuza barafatira ko nkuko pasteur yabivuze bamenye uko bategeza gutumbereza inyigisho zabo eze cyane cyane zidini kobera yo imamu avuze canke pasteur akavuga bajya abantu tuba twahamagaye mu masengero canke bajya abantu bari mu musigiti ukaca umubwira ibinyuranye nuko vyategereza kugenda avuga ati kobera vyavuze pasteur usanga ari Imana yabivuze kandi nkumbure pasteur nawe akabasaba yihenze canke imamu akaba yabitombereje kutariko
mwebwe mwapfutse uko mubafasha kugira ngo bashobe kwishingira ubwo buzi mbega mubafasha buciye mu nzira yihe mubafasha gute harabo muvuga muti aba baramaze gushika nga
turafise program yo kubigisha entrepreneuria hariho gwaruka dufasha hanyuma ubu mu ntambuko yindi tugiye gutangura mu kwezi kw'icumi dufise umugambi wo kwigisha gwaruka rw'abigeme abamaze amashuri n'abataboroso ubanza bwo koza kwishure bashika amajana 7 mu Burundi bwose hanyuma mwabo nkuko umuntu agenda radodora hijya no hino ngaro nk'uburyo ntibwakwekoro nka hose and tuzoca turonsa uburyo bwo gutanguza imigambi mito mito aba kubwa ibashikijan bo mu ntara ya Gitega gusa bazoba bahurukiye mashira hamwe atanu twamaze gushira ego
Pasteur Dieudonné mu Burundi amasengero ni menshi cyane aharungwa mu majana atanu hafi amajana atandatu muri abo harimo rwaruka rukiri ruto ruriko rurashinga amasengero rugenda ruravuga neza yuko hari ubuvugishwa bwinshi yuko ibintu giye kumera neza mu gihugu mbiga uko babivuga niko bafise n'imigambi itomo y'ingene bazobishikako nuko mutabarongowe bose
urumva biratandukanye bivana naho ningene uburongozi bumeze ariko mu ruhande rumwe nuko turatangwe gufata n'umwanya wo kuganira n'abamwe muri abo kugira ngo tuce kuvugana kuri kuko hari bivugishwa bitari byo usanga bihagaze ku byifuzo gusa ugasanga ni indoto gusa mugata ibintu bifadika biriho nibaza ko kenshi abantu bikoresha rimwe rimwe kugira ngo banezereze abantu hanyuma rimwe rimwe bana bakure ko n'inyungu ugasanga bariko bababwira ibintu kugira ngo mu nyuma baze kubasubira kubabwira bati muduhe ibi canke biriye ariko bitari kugira ngo bibubake mu buzima bwa bwa misi yose je n'ahubwo nagomba guca mbira koko numvise uyu muri BBN gire nibakwe turi muri bamwe gutanguza BBN bari barimwe ariko numvumengo none abatera n'intege turatubona amashira hamwe yandi adana ibyabadandaza ibintu bitandukanye canke igishinzwe bitandukanye bazakigiranya abakozi imana bakahamagara hijya no hino akabwira ati ni gute twashobora kubasigurira ingere mwo twugurira umujyango tuze gukorera ibintu byacu aho mashengeri wanyu n'isingere biciye binzamo ariko bavuga mu BN nkavuga nti nk'ubu nonezerwa numvise avuza ati mashaka kumpa iminota mike nkaza kasigurira ugwaruka rwo mu ishengeri wanyu ingene bashobora kuza kwiga inyigisho ziwacu kandi ntivyo nukwanka nuko usanga nishenga bishobora guterera kavuga ati turafasha abantu bangahe reka tubarihire inyigisho zitandukanye nk'izi kuko mwende muri mushengere batwashize ikintu cyo kuvuga ngo tashizeho uburyo bwo kwankuraja ibintu two kwita bya innovation gutangura ikintu gishasha kuburyo uzozana ikintu tutamenyereye hariho igitigiri cy'amafaranga twashizeho kugira ngo tumutere intege kugira bitangurire aho nyine mu ishengero rero navuga nti nk'ubu nka za bebe ni ndashaka kuvuga bati reka dushireho ibiciro bitaremere hanyuma duhamagare abakozi b'Imana b'amashenga atandukanye abayisilamu n'abakristo n'abandi akavuga ati okay twebwe turashaka kubaheza inyigisho z'ingere mwatangurira ishirahamwe ngaya amafaranga bitwara nta kuntu muduha karyo kugira ngo kumbure mushobora kuja hamwe mugashigikirana hanyuma mukaturiha hanyuma abajene mufise babiri batatu bane batanu bakaza kabyiga uzotanga rusanze ariho basora atarazi ko biba havuga ati jewe amavumba majana ngahe ndabishizemo kugira ngo aba batagira akazi ashobore gutangura ico batanguye gukora nibaza ko ari ibintu byo guhimiriza abantu gutangura gukora kandi tuvyiyumvire ko twese kuko ibyo kuvuga ngo Burundi buzotera imbere kuko twavutse mu gitondo dusanga bwateye imbere nibikunda iyo mana twizera turazi ko imana nubwo bwa Israeli bakwira bajana mu gihe cy'isezerano yarabahaye mana ugiye kanaka ni umunsi umwe birahagarara ndavuga ati mutaza kujya kuvyama byo mu gihugu mutaza gukora mugashika ko mukoresha amaboko yanyu rero icivuzo cyo twa dufise ku Burundi ni viza kuvyifuza tukabisengera ariko bizoca mu gukora
ego
urakoze ngano kwishura kuri je ariko ravuga kambandanya gatoyi urabona amashengero ashika hanini ni menshi bwa mbere ho kandi aba ni make ya kwigihugu cyose nta muntu numwe urabona bose na radio buho radio Maria n'izindi ugasanga rero uciye kwishengero message ushaka gutanga irashika kure cyane wivuzwe na imam cyangwa pastor barayumva kurusha ivuzwe na Karaveri wo muri BBN rero dukoranye bakavuga message yumvikana atari ya yindi ejo bundi narahuye n'umuntu Diane ndamugiye nti Imana irafashwa atoya Imana ntifashwa ndatangara ngo ya Imana ntifashwa nikore dishatsi irashobora gukiza nayo atanaki wakoze waryamye ndakuvana ngayo kaguha
asangare
ego bakubwiye gucyo rero numva yuko wewe naho uvuga gutundi n'ukore hanyuma Imana ifashe wifashije ntibakwemerera kuko umva wewe aramaze kuvyumva waravyumva ako si bose bavyumva hari bafise message batanga yindi bavuga bati iryamire Imana ntifashwa tugize Imana abenshi ko bashika kure bakimba kumba message bavuga bati Burundi ntuzotera imbere gucyo atagikozwe kubona abandi nabagwagwaruka rufise inguvu ngo nabwo ndubarigwe kwanza ruvyumve hamba birushire mu ngiro
yego Pastor Dieudonné asavye ati ni mugira inguvu mu gukorana n'abarongoye amasengero
yego
ngira muri bemere
murabyumvise
yego reka tubashimire ku ntererano zanyu Pastor Dieudonné nibutse ko murongoye isengero Oasis Christian Center mu gisagara ca Bujumbura mukamuna rongoye cyane cyane ari naryo cyamwe muzwi ko cyane new generation ifasha ugaruka mu kwiteza imbere turabakenguruka ku nterano yanyu.
Urakoze kudutumira.
Namwebwe Imam Eli Khafan murongo w'urunani rw'imboneza zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi rishigikira abanyagihugu mu iterambere. Namwebwe turabakenguruki.
Murakoze cyane nyakubahwa umunyeshamakuru.
Nibutse ko twari kumwe na Pierre Claver Ndumwami arongoye ishyirahamwe BBN arishigikira abifuza kwikorera utwabo. Namwebwe turabakenguruke
mutavutumye.
Ego nibutse mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku kijwi cy'America ko twariko turavuga ku bijanye no guhangana n'ikena ry'ubuzi kugwaruka ruhurikiye mu masengero atandukanye. Diane Ndonse mwari kumwe kuri micro ndabakengurukiye.
Nawe tugukengurukire Diane Ndonse nanje Diane Nahazwe Magbile ya Biro hamwe na ingenieur Adius twari kumwe muhinga bw'ivyuma twemitubahe isango gejo nkaho twahereye.